Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikwashikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 19 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Harabonetse rero ishyirahamwe ry'Abarundi riri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baragiye hamwe bariyungunganya muraze ibi bintu twazanye nibo babirungitse n'ingufu zabo.
Uyu ni Felicite Nihoreho umurundikazi afite ishyirahamwe ryakiriye imfashanyo yatanzwe n'Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirijwe abanyagihugu bo muri komine Gihanga bagiramiwe n'ikibazo cy'inzara. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zari zemerewe kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe n'inkuru yerekeye itegurwa y'inama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Umuseruko buca itangura i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Turatigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, umwanya ni wawe.
Murakoze Frederic, mwaramutse nawe, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Muherere hose amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cy'Uganda. Aho igipolisi kiregwa ko cyakoze ihohoterwa icyaha cemanzwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati muri iyi ndwi, aho basaba ko ivyo bintu bihagarara. Itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu icyegera cy'umuyobozi w'ipolisi yarakubaguwe mu gisagara cya Kampala. Inyuma y'iminsi 5 igipolisi cyaciye gifata abo cikeka ko bakoze ubwo bubisha bashika kuri 17. Mu rubanza rwa mbere, mu rubanza nako rwa sentare, ibimenyesha makuru ntivyemerewe kwinjira. Yamara amafoto yafashwe yerekana abo bantu bafise ibimenyetso by'uko bahotere ubuzima. Mu rubanza rwa kabiri rwabaye itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu, abo bantu batangaje ko bahotere ubuzima mu kwerekana aho bakomerekejwe, bavuga kandi ko bataronswa ibifungurwa. Ubwo rubanza rwaciye kuri televiziyo y'igihugu rwatumye abatari bake biyamiriza ubwo bubisha. Umuvugizi w'igipolisi cy'Uganda Hassan Kasinge avuga ko abapolisi babiri bahavuye bafatwa bariko bakorwa ko amatohoza bongera babazwa nimba hari uwabatumye. Inama nshinga mateka y'umuryango w'ibihugu bya Buraya yatangaje kuri uyu wa kabiri kwitewe amakenga n'ihagarikwa hamwe n'ipfungwa ryabaye mu kwezi kwa kane ry'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zambia Hakainde Hichilema yabwirizwa guhemuka. Mu ngingo yemejwe na mugisagara cha Strasbourg, abashinga mateka mu muryango w'ibihugu bya Buraya bavuga ko Hichilema yagirizwa bifatiye ku mvo za politike. Basabye kandi ko abategetsi ba Zambia bakora amatohoza ku byagirizo bivuga ko yoba yafashwe nabi mu munyororo. Inama nshinga mateka mu karere ku Burayi iriyamiriza ikandamizwa ry'uburenganzira bwo gushikiza ibyiyumviro no kugira amakoraniro itera ryiyongera aho muri Zambia. Mwamenya ko ku munsi wa mbere ubutungane bwatangaje ko Hakainde zoguma mu munyororo gushika ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatanu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yemera igenwa ry'umuhanuzi adasanzwe ajejwe gukora amatohoza ku bijyanye n'uruhara rw'Uburusiya mu myiyamamazo yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka uheze. Yamara Perezida Trump avuga ko atamwumvikano waranze iryo genwa. Ivyo Perezida Trump yabitangarije mu kiganiro cy'abamenyeshamakuru mu nyubakwa yiwe kuri uyu wa kane. Perezida Trump yavuze ko n'abansi biwe bemeza ko atamwumvikano waranze iryo genwa kandi ko atangorana afise n'ivyo abantu bashaka gukora. Muri icyo kiganiro Perezida Trump yahakanye ko atigeze ahagarika amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya mu matora ya Amerika yariko akogwa na James Comey aheruka gukomborwa amabanga yiwe. Tubibutse ko Robert Mueller yaraye agenywe nk'umuhanuzi adasanzwe azokora amatohoza ku birego bitandukanye biri kuri Perezida Donald Trump, harimo n'imigenderanire y'Uburusiya, ikomborwa rya James Comey hamwe n'inzitizi ziri mu gisata cy'ubutungane. Mu gisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye isanganya ry'imodoka kuri uyu wa kane yahitanye umwigeme w'imyaka 18 n'abashika kuri 22 bakomeretse nk'uko byatangajwe n'igisata kijyeje gutabara impanuka muri icyo gisagara. igipolisi kimenyesha ko waratwaye imodoka hari umusore w'imyaka w'umunyamerika afite imyaka 26 yitwa Richard Rogers yarasanganywe kandi kahise kuko yapfunzwe bivuye ko yatwaye imodoka yaborewe. Amatohoza gushika ubu avuga ko iryo sanganya tasano rifitaniye n'igitero cy'ubwiyahuzi. Yamara igipolisi kimenyesha ko cyagwijije umutekano muri ico kibanza cabereye mu iryo sanganya kandi ko muri kigihe cabaye kirugagwa. Ikibanza cha Times Square habe ahabereye iryo sanganya gisanzwe kigenderwa n'ingenzi nyinshi zigenda n'amaguru, kikaba kandi ari kibanza cy'uburiro, amaduka menshi n'ibibanza bitari bike byo kwinezereza. Abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bakoze ibitero mu bisagara bibiri biri mu Siriya hagati mu ntara ya Hama kuri uyu wa kane. Ivyo bitero vyahitanye abantu bashika kuri 50 nk'uko vyatangajwe n'imenyeshamakuru bikorera muri ako karere. Amashirahamwe akurikiranira hafi bibera muri Siriya amenyesha kandi ko intambara zikomeye zabaye hagati y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu hamwe n'abagwanyi begamiye leta ya Siriya mu bisagara vya Akareb na Al-Mubuje. Abanyagihugu 15 hamwe n'abagwanyi 27 begamiye leta nibo bahasize ubuzima. Ikinyamakuru gikorera leta ya Siriya catangaje ko abashika kuri 52 aribo bahitanywe n'izo ntambara harimo abana 15. Ivyegeranyo bivuga kandi ko habaye guhotera ubuzima bw'abantu no gusahura amazu. Ivyo bitero vyatanguye igihe abagwanyi ba leta ya Kiisilamu batera mu karere gacunzwe n'abasirikare ba leta. Abasirikare bata bakaba babaye barakinjirira mu bindi bisagara.
Urakoze Hozine ku makuru uheje kudushikiriza. Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane baragarukiye ku miryango 201 yo mu kigwati cya Kagwema muri komini Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Zikobanya nka ari mu Burundi.
Itoni mu y'umuceri, itoni y'ibiharage n'ibiro 50 by'indagara zumye niyo mfashanyo yarugitswe na zimwe mu mvukira z'intara za Cibitoke na Bubanza muri kino gihe ziba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nazo zigenewe abakenyezi bibungenze n'abafise abana bonka bo mu ngo 221 zo ku mutumba Kagwema. Umufasoni Felicite Nihoreho yashikirije izo mfungurwa yabwijwe ijya Amerika igituma bariyumviriye icyo gikorwa.
Twarumvise yuko misi yahera hari uruzuba murafisi inshuti murafisi ababanyi murafisi abantu babakunda. Harabonetse rero ishirahamwe ry'abarundi riri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baragiye hamwe bariyungunganya muravye ibintu twazanye nibo babirungitse n'ingufu zabo. Ati turabasabye mwebwe muri aho hafi muri mu cyo gihugu cy'u Burundi mugarukire ku bantu bari mu Kagwema twabibise ko bahuye n'uruzuba n'inzara.
Abaronkejwe akugakemanyi bashimira abo babasarutse ko bakabavuna ubukene bw'ibifungurwa bubarembeje muri kino gihe kubera ihindagurika ry'ibihe.
Bagize neza Imana ibahezagire, kandi muze mwongere mutwibuke, muze mugaruke kandi bashibagire emwe yego kurabagira ingufu nyinshi rwose mugwe muza kubera twamirewe nabi muracugarukiye basha muragize neza kwera.
Yego ndashimiye n'ukuri bazokwame batwibuka igihe cyose.
Turashimye kubera batugendeye twari tumaze twahishwe n'uruzuba ibyo twari ntago twari twarabyimbuye, none baze bahore gutyo baze kwame batwibuka igihe cyose.
Turashimiye ko mukongera kandi bakatugarukirako nibaze bageze ngaha bazogume batugarukirako kuko umuryango twe umuryango wabudupfana n'inzara.
Na Mustanderi wa komine Gihanga ashima nk'abarongoye Lopon Ndayisaba ahikaze uwo wese afise icyumviro cyo kugarukira kubakozwe ko nihindagurika ry'ibihe.
Rero n'ubu kano gakebanye mutuzaniye k'imfungu karacakenewe by'ukuri tukanakenguruka yuko mwagize uwo mutima urukundo mu kazi. Sinzi wavuze ati impundu ntibungwa niwoza naho twa twatangwe gusarura akaza tuzaniye akemanyi atuzaniye navuga nti ijambo yihumure aje kutwereka umutima w'urukundo turamuhikaza. Ku by'ukuri turabakengukiye cyane ko muje hano kumutumba kagwema uno mutumba wari wagize ingorane
reka nabo bagarukiye kubanya kagwema kuri no wakane bavuga ko basanze koko ababa muri ako gace kuburengero bw'intara bubanza bakeneye imfashanyo nyinshi cyane z'ibifungurwa mufaso ni Felicite Nihoreho yabaye umushinga amateka mu ntara cy'ibitoke kuva 2010 gushika 2015 asaba abandi bagira neza baba bari mu Burundi cyangwa mu mahanga gufasha bene wabo
tukaba twasaba yuko nabandi bari mu bindi bihugu bari mu gihugu cy'u Burundi bashobora kwitaho bene wabo tukagira umutima w'urukundo umutima wo gufashanya umutima wo kubabara uwo musangiye igihugu ndetse no mutuwa mu gisangiye hatera kamo ayandi mashyirahamwe yose nayo kwera ngaha mu gihugu abishoboye uko yokwitaho umutima w'urukundo wo gufasha
intara bubanza iri mu ntara z'igihugu umwimbi utageze neza mu gatasi k'umwaka uheze wa 2016 kubera uruzuba ariko muri kino gihe cy'impeshi amakuru ava mu gisata kijejwe uburinyi n'ubworozi mu ntara bubanza avuga ko umwimbi uzoba mwiza ku biterwa mbumbarugo umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara bubanza agatera kama barinyi kudahereza umwimbo mu masoko muri komine Gihanga iri mu burengero bw'intara bubanza Evariste Zikobanya nka ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ubuyobozi bushasha bwa Perezida wa Amerika bwatumye abakongomani bahungiye mu Rwanda bari biteguriye kwimurirwa muri Amerika batajayo. Umushanje mukantabana arongoye ubushikiranganje bujejwe impunzi avuga ko ari gushaka ubundi buryo ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo cyotorerwa umuti ngo kuko kuja muri Amerika bisa n'ibitagishobotse. Ni inkuru ya mugezi wacu wa Sumta Kabonyi.
Minisitiri mukantabana uyobora Minisiteri y'ibiza yatangaje ko itorwa rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo ryabaye impamvu ishobora kuba yaratumye umugambi wo kujyana impunzi zo muri Congo ziri mu Rwanda uzamo kidobya. Ibi yabitangaje ubwo yaganiraga na komisiyo imari n'umutungo by'igihugu biga kumbanziriza amashinga y'ingengo y'imari y'umwaka wa 2017-2018. Abadepite babajije umuminisitiri impamvu impunzi ziri mu Rwanda zidasubizwa iwabo cyangwa ngo zishakirwe ibindi bihugu zajyanwamo nk'uko u Rwanda rwari rwabifashe w'umwanzuro. Avuga ku mpunzi z'abakongomani, Minisitiri Mukantabana yavuze ko mbere y'uko wahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ava ku butegetsi ngo hari umugambi wo kujyana izo mpunzi muri Amerika, aho ngo hari n'iteka ryari gusinywa ariko ava ku butegetsi ridasinywa.
Obama mbere y'uko avaho yari yamaze yafashe icyemezo cya kitaratangazwa bari batubwiye ngo bazagitubwira nyuma kuba bakwimura imiryango 25 z'impunzi z'abanyekongo. The current president yaraje yafashe ibindi byemezo nubwo bitareba direkiti rw'u Rwanda kuko ntabwo twe turi biteze mu bihugu bifite teroriste n'ibindi, ariko umubare w'impunzi zishobora kwimurirwa muri US waragabanutse hagenda bake bakeya. Nkabona nibwira yuko nta kibazo twatekereza ko kizakemurirwa muri uko kwimurira impunzi zijya muri Amerika.
Abanyekongo baba mu nkambi zinyuranye zo mu Rwanda bavuga ko iki cyemezo cyabateye akababaro kenshi. Uyu ni Bwana Muhizi Mwambutsa Aroni uba mu nkambi ya Kiziba Karongi, twavuganye ku murongo wa telefoni igendanwa.
Wenda mu kwezi anagaye na nk'imiryango 2-3 mbere bari bafite abantu bari kuri gahunda yo kugenda 3,000 birenga, ariko nyuma yo kubihagarika ntitwabimenye impamvu. Ari ukuvuga inkambi yo tuyibayemo imyaka myinshi, imyaka irenga 20, uburambiwe kandi no kugushira aho ngaho stand by nyuma yaho bakabihagarika bagutunguye. Ya urumva nawe kuva mu nkambi kwa Amerika na urazumva kwa hali kintu kiwa cha hindu
kichemezo cha shegesha wanye Kongo wanyuranye bari mu Rwanda bibwiraga ko igihe kini kigera bazajya muri Amerika obizera ubuzima bwiza
hirya no hino hahagaze hari abavandimwe hirya no hino ubungubu barimo kuvuga ati turajya turerekeza cyane cyane intumbero yabo kwa ari ukwerekeza muri Amerika ariko ubungubu kuva kiriya iriya tangazo aho risohokeye byarahagaze bari bafite bari hirya no hino abari hano mu Rwanda cyangwa muri Kenya ubungubu bararira yo kwarika
Minisitiri wo gucyura impunzi avuga ko ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo kigomba gushakirwa uko gikemurirwa mu karere kuko byo gutegereza ko zakwerekeza muri Amerika bisa nk'ibitagishobotse uyu muyobozi avuga ko leta yari yasabye ko n'impunzi z'abarundi zavanwa mu Rwanda zikajyanwa mu bindi bihugu ariko Minisitiri Mukantabana avuga ko kugeza ubu habuze igihugu na kimwe cyazakira akaba ariyo mpamvu izi mpunzi zigihari asuta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo ku munsi wa gatandatu hazokorana inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko amwe mu mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu hamwe na yakorera mu Burundi yiteze kwa bakuru b'ibihugu bazo kwicarira ikibazo cy'amatati amaze imyaka irenga ibiri mu Burundi ni inkuru ya mugezi wacu Pierre Calvera ni inkuru
Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bivuga ko inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere ari ntabanduka ku munsi wa gatandatu itariki 20 z'uku kwezi i Dar es Salaam ku mwa mukuru w'igihugu cya Tanzania naye ibiro by'umuhuza amatate y'u Burundi Benjamin William Mukapa byemeje ko umuhuza yatumiwe kugira ngo ashikirize icegeranyo caho agejeje igikorwa yahawe n'abo bakuru b'ibihugu cyo kuba umuhuza amatate ya politiki ari mu Burundi na mugenzi we Yoweri Museveni perezida w'Uganda naho ku rutonde bitagaragara ibyo biro byavuze ko umuhuza azoshikiriza icyo kibazo mu nama ariko mu mwiherero w'abo bakuru b'ibihugu amwe mu mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu nka Amnesty International yamaze kurungikira urwandiko abo bakuru b'ibihugu ribasaba kugira icyo bakoze kuri icyo kibazo cy'u Burundi Amnesty International rivuga ko iyo nama yoba nk'inyishu cankurukiza ku Barundi iryo shami ryamenyesheje ko mu mezi ane yo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze gushika mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abantu barenga amajana 210 baburiwe irengero abandi bagera kuri 2022 baricwa mu buryo butazwi iryo shyirahamwe ryemeza ko hari n'ubundi bugizi bwa nabi bukogwa hamwe niho nyangwa ry'amategeko bikabangamira agateka kazi na muntu rivuga kandi ko hasubiye kwaduka ruhigi rw'abatavuga rumwe na leta bakiri mu gihugu nk'abanyuranyi b'umugambwe FNL bayoboka agatogwa sa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka iryo shyirahamwe rivuga ko benshi bafunzwe abandi banyorujwe Amnesty International ryabwiye abakuru b'ibihugu bya yase ko amatati ari mu Burundi yatumye ubutunzi busubira inyuma inzara ya kindaro hamwe n'indwara nka malaria yabayikiza mu banyagihugu iryo shyirahamwe gibutsa kandi ko abanyagihugu barenga 400,000 bamaze guhunga ayo matati rigasaba abo bakuru b'ibihugu ko batokwigira ndabibazwa mu gihe ibintu byifashe gutyo risaba kandi ko botegeka kwabegwa n'amatati bose bitaba ibiganiro bidakumira n'ishyirahamwe ryigenga rigwanya ibiturire mu Burundi Oricome ryarungikiye urwandiko nk'ubwo abo bakuru b'ibihugu Gabriel Rusiri atwara Oricome muri urwo rwandiko agaruka ku bukene bw'amafaranga y'agaciro ubukene bw'igitoro avuga ko bwabaye ndanse ubukene bw'umuyaga nkuba ubukene bw'imiti n'ibindi Olikome yibutsa kandi ko ibyo byose byatumwe n'ingorane za politike zihari zatumye bahora bafasha Burundi bakuramwo akarenge. Iryo shyirahamwe rigahamagara inama y'abakuru b'ibihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo izo ngorane zihere. Ku rutonde rw'abazoshikiriza amajambo muri iyo nama harimwo ikibanza ca Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu c'u Burundi kivugwa n'ayo mashirahamwe. Gusa kimwe mu binyamakuru bikorera I Bujumbura citwa Ikiriho cavuze ko cabonye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yuriye indege agiye guserukira umukuru w'igihugu muri iyo nama. Cekura biniyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye kuri bibazo bitari bike. Twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imyaka ibiri irashize igihugu cya Yemen gisizwe iheruheru n'imirwano hagati y'umutwe wa Abuti urwanya guverinoma yatowe. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko kuva izi imvururu zatangira mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 zaguyemo abantu bagera ku 408,000, hakomereka abagera ku 8,200 ndetse abandi bagera kuri 3,000,000 bakurwa mu byabo. Kugeza ubu 17,000,000 by'abatuye Yemen bugarijwe n'inzara ikabije. Izi mvururu zateye ibibazo by'ubukungu mu gihugu hose. Ntibyoroshye kubona ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Cyane cyane ko na mbere y'izi mvururu Yemen yari ibeshejweho ahanini n'ibintu biva hanze ku kigero cya 90%. Ibi bigashimangira ko kugeza ubu iki gihugu kitashobora kubeshaho abaturage bacyo nta nkunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kigenera Yemen inkunga nyinshi ku isi. Mu kwezi gushize kwa kane Amerika yatanze inkunga ingana na $90 million z'amadolari ndetse n'ubufasha bw'ibanze ku batuye Yemen. Kuva mu mwaka w'2016 inkunga yose Amerika imaze kugenera Yemen ibarugwa muri $556,000 z'amadolari. Izi mfashanyo ziganjemo ibiribwa n'amazi zigenerwa imiryango yasizwe iheruheru, hakaniyongeraho ubuvuzi bw'ibanze no kwita ku mirire y'abana. Gutanga ubumenyi bw'ibanze mu gukumira indwara ziterwa n'umwanda ndetse no gushakiraho kuba abantu imirwano yavanye mu byabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora ibishoboka byose mu kubungabunga ubuzima bw'abasizwe iheruheru n'intambara, hanarebwa uburyo yahoshwa burundu binyuze mu biganiro by'amahoro. Amerika kandi irahamagarira ibindi bihugu kongera umubare w'imfashanyo bigenera Yemen ndetse no kuhageza ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi kugira ngo iki gihugu cyongere kwiyubaka.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tumetoka mbali, tumepata shida, tutawana ichi.
kwenye hali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie, ili inchi yetu iwe na amani.
mfite mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kibenyi yadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze gutera amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.